Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana ku FM 104 n'ibice 3, turi no kuri shortwave hamwe no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu biganiro vya nogenekerezo rya kane ukwezi kwa gatanu muri 2018 hano muri studio 7 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe. Ngiye kuremesha ikiganiro muri sanga 15.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kugara kuva kuri runo wa mbere mu kiringo cy'amezi atandatu mirongo ya FM ijwi rya Amerika yumvikanira ko ku butaka bw'u Burundi. Hambavu y'ijwi rya Amerika yafatuye iyo ngingo, harimo kandi ni radio BBC. Iyo ngingo yoba yafashwe kubera iki? Izohindura iki mu buzima bw'abumviriza ijwi rya Amerika mu ndimi zine zumvikanira ku mirongo ya FM mu Burundi? Ivyo bibazo turabica ijya nino mu kiganiro muri isanga 15. Ariko imbere yo kwakira abatumire bacu no kwinjira mu kiganiro muri isanga nyezina, reka mugenzi wacu Raymond Zimana I Bujumbura habanza ducire ku masonga bimwe mu bijanye n'iyo ngingo.
Karenga Ramadhani arongoye ugwego CNC mu kiganiro kwamenyesha makuru yemeje ko abagize ugo gwego bumvirije ibivugwa mu binyamakuru bitandukanye bisamiranira mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka wa 2018 utanguye. Kuri uyu wa kane baciye bafata ingingo yo guhagarika radio y'Abongereza BBC hamwe n'ijwi Amerika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo cy'amezi atandatu zidasubiye gusamiranira ku gataka k'u Burundi kuva ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatanu 2018. Karenga avuga ko BBC itiyanuye kandi yarahawe gasopo.
Ku ruhande rwa BBC, sense yafashe icyo gihano kuko nabo nyene twarabandikiye ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatatu tubagabisha ku kiganiro cyaciye kuri iyo radio kijanye n'iribwirizwa shingiro n'umunyamakuru twarabandikiye turanamuhana tumuhanura. Ariko naho twanzise iryo kete ku bijanye n'ikiganiro cyaciye kuri iyo radio itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu, aho abahinga bacu bakurikiranira hafi ivy'amaradio n'amateleviziyo n'ibinyamakuru babonye yuko icyo kiganiro cyagiye guteranya kikacanishamo Abarundi, barasubiye kugira ikindi kiganiro itariki 24 z'ukwezi kwa ndamukiza, aho umutumire muri cyo kiganiro yifatiye kugahanga inzego z'u Burundi bivuye ku mukuru w'igihugu kushika hasi.
Ku bijanye ni radio ijwi rya Amerika uyarongoye ugwego CNC yavuze ko iyo radio yaho nyanza amategeko bikomeye, ari nacyo gituma ifatiwe ibihano itanagabishijwe. Ayo nayo ni nko kuvugira ku murongo w'iradio yugawe n'ubwo gwego guhakaza umumenyesha makuru aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi hamwe no gutangaza amakuru ahengamye.
Ijwi rya Amerika bobo bagiye kure, mugiye kuri internet mukafyonda kuri site y'iradio muri radio zugawe uce wumva ibiganiro vya Voix d'Amérique. Nuno munsi kiretse babikuye mu kanya, izo radio zarafuswe mu mategeko, twisuza amategeko kuva ukwezi kw'icenda umwaka uheze, ariko bakabandanya bakoresha. Wewe ufyonze uzi yuko ugiye kumviriza radio Burundi ukaca wumviriza ijwi rya Amerika. Ubwa kabiri ntibagejeje ngaho gusa, bake babandanya ejo bundi baranahaye akazi umunyamakuru w'u Burundi aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi ku bijanye n'ingorane zashyize ngaho, kandi akaba baranamurungikiye umutayimu za makungu umuntu aronderwa na lahe boca bamuha akazi. Ivyo barabikoze uwo muntu tuvuze uwaho turiko turavugana akora mu rurimi rw'Igiswahili muri Val d'Amérique. Hanyuma si ivyo gusa, mu biganiro byacishijwe kuri iyo radio itariki 5/4/2026 z'ukwezi kwa ndamukiza, aho amakuru yose yagiye aca kuri iyo radio twabonye ko ahengamiye kandi atakurikiza amategeko y'umwuga. Nk'akarorero nk'ibyo biganiro bya itariki 5/4 bashase kushira mu ngorane imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakunguroni.
Ikindi kinyamakuru cyafatiwe ibihano ni kinyamakuru Le Nouveau, hahagaritswe igisata cyo kumenyekanisha mu kiringo cy'amezi atatu. Eka ni radio ya Faransa RFI, iradio isanganiro hamwe na radio CCIB FM Please byagabishijwe n'ubwo rwego. Abajijwe nimba izo ngingo ubwo rwego rwafashe atari zerekana ko mu bihugu cy'u Burundi atabwigenge bwo kumenyesha amakuru buhari mu gihe u Burundi buri no mu bihe bidasanzwe by'amatora. Urongoye SNC yishyuye ko ubwo rwego wisunga amategeko atakindi ruraba mu gufata ingingo.
Ntugire impungenge, imigenderanire izokwama imeze neza hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu, ariko mu gihe abaye amakosha mutama aho utegezwa kuyahana kandi ukayanisha amategeko. Nukuvuga rero nicotuma yuko ngo turi mu bihe bikomeye bigoye by'amatora, tuye turaba aho tugeza naho iby'imigenderanire u Burundi bufise ubushikiranganje bw'u Burundi bw'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu. Twebwe twafashe ingingo nk'urwego rw'igihugu rukurikiranira hafi imirimo y'abamenyeshamakuru.
Karenga yavuze ko izo ngingo za sentence atari nabanduka kuko ubona ko yarenganijwe ashobora kwitura ubutungane avuze ukuri bukamurenganura. Izo ngingo zikaba ziyongera ko yafashwe kuwa 11 ukwezi kwa 4 n'ubwo rwego ryo guhagarika igisata cy'ikinyamakuru iwacu, igisata cy'abantu batangira ibyiyumviro mu nkuru zanditswe n'ico kinyamakuru. Izo radio zihagaritswe zikaba zisanze mu bihano. Radio Numbero FM yahagaritswe mu kiringo cy'amezi atandatu na sentence kuva mu kwezi kwa mbere 2018. Ibujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Remonzimana, arakoze cyane rwose kuducira ku masonga ku byerekeye iyo ngingo. Nk'uko rero nari nabibabwiye, candabakira umutumire uwo twari twiteze ko tubana mu minota ya mbere, yari urongoye ikigo CNC kijejwe kugenzura ingene amakuru atangazwa mu gihugu cy'u Burundi. Ariko ntivyadukundiye ko dutora Karenga Ramadan, ariko turi kumwe ku murongo wa telefone n'umuhanuzi mu by'amategeko muri urwo rwego rw'igihugu rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi. Ni Gabriel Bihumugani. Mwakoze kwitaba ubutumire bw'Ijwi rya Amerika, Gabriel.
Mwakoze cyane. Ariko nagira nda babwire mukosore gatori senise su sikigo
n'urwego
rw'igihugu kandi kwigenga
ariko rubarizwa muri leta y'u Burundi.
Ego.
Murakoze cyane rwose n'urwego nakaduciyemo kuko no mu ntango twari twavuze ko ari urwego. Nuko rero umunyamakuru wacu araduciriye muri make ku masonga ku byerekeye iyo ngingo CNC yafashwe, ariko umuntu yumvise ngo imirongo yakaswe canke iradio irabujijwe gukora kuva kwa mbere mu kiringo cy'amezi atandatu, twumvika ni mirongo ya FM ni radio bwe gucanke.
Ibyo mu bisanzwe ngira ngo kumbe rugomba bariko barumviriza bamenye ibyo ari byo. Mu bisanzwe kugira ngo iyo radio ishobore gusamirana mu Burundi ivugira ku murongo wa FM, uwo murongo wa FM rero urafise ingene utangwa ngaha mu gihugu. N'uwo murongo rero uhagarikwa, si ukuvuga ko hari ibindi bizunguruka bicakura.
Ni ukuvuga rero yuko ari mirongo ya FM y'Ijwi rya Amerika n'andi maradiyo azoba ahagaritse mu kiringo cy'amezi atandatu.
Yego.
Ni ikingingo mwafashe mwisunze iki yiyumviriwe kuva ryari, hama abo yega barabimenyesheje?
Yesu uvuga ngo yiyumviriwe kuva ryari cyangwa naho ngo twagize nte. Ingingo yo nyene uyikenera cyangwa namwebwe nimwaba mugize muratuma ababaserukira bayitore. Ingingo yasohotse irahari. Murabizi yuko ibwirizwa rishiraho urwego rw'igihugu CNC riratomora neza yuko ingingo zose zifashwe n'urwego, mu gihe hari ubonye yuko zitisunze amategeko bashobora kuzitwarira muri sentare sentare ijejwe imikuru administrative. Ni muri iyo ntumbero rero ncamvuga nti twebwe dufata ingingo twisunze amategeko ku kuryo wabona kumbure iyo ngingo yafashwe kitisunza amategeko nta kindi gikuraho ingingo y'ugwego sense kiretse ingingo yofatwa na sentare gusa
ni ingingo ahanini nko kwijuru rya Amerika hari nk'amatariki atandukanye agera tangazwa hari n'izindi zime zime ngi twumvise bivugwa mu nkuru y'umenyesha makuru wacu Raymond Zimana harimo nko kubango yarasamiranye ku rubuga rw'iradio yugawe ariko ahanini nk'ayo matariki yatanzwe amategeko y'ijuru rya Amerika yarenze ko mudomye ko urutoki ni nka yahe mu gatanga na karurero
ubukamere hoho igihugu cy'Uburundi n'igihugu kigengwa n'amategeko mu gihe rero ayo mategeko ahari bisabwa ko akurikizwa adakurikizwe urumva ni ubuzima bw'igihugu ntibwobandanya ubwambere hoho nk'uko ubibajije hariho ibwirizwa rigenga urwego rw'igihugu sense icyo cyararenzwe hakabwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi icyo cyararenzwe
gute
hakaba code de déontologie des journalistes b'abarundi iyo nayo nyine yararenzwe
muza muraduha akaroro kutwo kaho muvuga iryo tegeko ryarenzwe gute hari mu nkuru yahe cankara mu makuru yahe n'ivyavuzemo byarenza karimbi
urumva nkuko niko ndabikubwira biroroshe ko umuntu abivuga canke abisoma abiraba uravi iyo ngingo yasohotse ubwa mbere hoho reka ndabe nk'akarorero amatariki yavuzwe kuri VOA aho hasohotse izo nkuru zidatu mbere ni itariki zine itariki zitanu itariki cumi n'indwi itariki mirongo ibiri na zitandatu n'itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwa kane uyu mwaka niho haciye rero ko inkuru ziteye kubi n'ingingo ya cumi n'indwi y'ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi
iyo ngingo ivuga iki hama izo nkuru zavuga iki
urumva ibyo byose nk'ayo mantuze yose ashobora kubidondagura mwebwe izo ntuze murazifise mukeneye murashobora kuzishira ko mukumviriza ibyo mwagize mugabo iryo bwirizwa
mushinga ntahe Gabriela ijwi ry'Amerika rifise amakuru atandukanye hari hayaba mu gitondo hari hayaba ku mugoroba hari hayaba ku muhingamo muri aho hose iyo ngingo ya cumi n'indwi aho muri ko muravuga ati yararenzwe kwa karimbi hari he nicavugwamo
ingingo ya cumi n'indwi ivuga yuko mu gushikiriza amakuru utereza gushikiriza amakuru yatohojwe neza kandi adahengamye ibyo rero ndiko ndababwira twebwe dukurikije icyo twita service de coute no kuvuga igisata gikurikirana ingene amaradiyo bari kuratanga ibiganiro n'ibindi bashikiriza barashoboye gufata rero ayo makuru barayabika bayabitse rero niyo twumvirije tuyakorerako
yego
so kuvuga rero yuko ari ibintu twapfuye gutora haca nk'ariya oya tutora izo nkuru nyene ni nacyo gituma tuvuga tuti inkuru zaciye ku iradiyo itariki ni nawe niko iki twavuze guhera itariki imwe gushikiye oya twavuze izo iyo minsi
muravuze muti iyo ngingo ya cumi n'indwi iratomora ko amakuru aca ku iradiyo ategereza kuba yatohojwe neza ayo makuru yari yatohojwe
yaba yari yatohojwe agaca ashikirizwa hisunzwe iyo ngingo urumva ntakosa ryari kuba rihari nk'aho n'akarorero hajya mwabajije muti mbega none mwaba mwarenze ingingo iyihe mwaba byaba byagenze gute ugiye kandi ukaraba muri code d'ethique et de déontologie y'abajournaliste b'i Burundi mu ngingo ya kabiri n'iya gatatu no kuri mu gifaransa bavuga yuko umunyamakuru kizira ko ashikiriza inkuru ihengamye ishobora gutuma haba urwikekano cyangwa naho gusamirana hakurikijwe ubwoko intara amadini n'ibindi aho ni mu ngingo ya kabiri mu ngingo ya gatatu kandi umumenyeshamakuru ntarekuriwe gushikiriza ingingo gushikiriza amakuru ashobora ari kuba arimo ibintu bicyoza canke bituma bitumirira abandi gukora icaha.
Ego nuko kuko musanze mujejwe nico gisata c'ivyamategeko mu rwego CNC rucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu c'u Burundi hari ingingo mugarutse ko 17 ya 2 n'ya 3 hama ubundi ko umwuga utunganije hagize ubeshegwa hagize umva ko bamuvugiye ibitari vyiwe kuko mwavuze ko hari amakuru yatatohojwe hari hukungene bicamwo umuntu akegera iyo radio akavuga ati ahamwe arandengi ya karimbi sivyo navuze reka nisigure canke ibinyoma sivyo umuco n'uyo kuri aho muvuga ko amakuru yatohojwe yatanzwe atari yatohojwe ivyo bicamwo mwarashikira iyo radio murerekana ati aha mwarabeshe ukuri kwari ngaha kugira ngo ijwi rya Amerika nabo ribahe umwanya wo kwerekana kuri aho kwari kure canke hari uwituye uwabituye avuga ko yarenganijwe bamvugiye bitari byo
burakoze kubaza ico kibazo nagenda kubwire nk'uwize amategeko kandi nayakozemo ndayafisemo uburambe no mu yandi mategeko cyangwa mu bindi bisata mu gihe hariho icaha kiriko kirakogwa ukabibona cyangwa ikosa ariko rirakogwa nturinda kurindira ngo uce muri bwa buryo canke ibyo ariko uradondagura tufate nko mu bijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru oya utegereza guhagarika iryo kosa rikorera kobwa ubwo nyene kuko utari hagaritse wewe mu mirimo bujejwe ntashobora kurakora nk'ingingo ya 36 yibwirizwa rishiraho urwego rw'igihugu CNC ivuga yuko imirimo ya misi yose y'urwego CNC ikwirikiranwa ubwa mbere n'ibiro ntayegayezwa bya CNC tugaca tuza mu ngingo ya 30 ingingo ya 30 yindi ingo yashinzwe na CNC mu mwaka w'2013 ishiraho igisata kijeje gukurikirana abitwariye abitwarira abandi mu bijanye n'ibyo kumenyesha makuru muri CNC
hari hababi
yuko mu gihe CNC urwego rw'igihugu CNC na cyane cyane ibiro nshingwabikorwa bibonye yuko hari icaha kiriko kirabandanya kiba ni ukuvuga en cas de flagrance ivyo biro bica bifata ingingo bikazoja kumenyesha assemblée plénière mu nyuma ico ingene ivyo biro vyafashe ingingo vyihuta n'igituma
izo ntambwe zose ijwi rya Amerika yaraziciyeko hariho abitwaye hariho ko kumenyeshwa ivyo vyaha nimba vyariho vyitwa gute hama bo bitwaye bavuga ko vyukuri iyo nkuru yavuga iki kugira ngo umunyagihugu ashobore gusobanukirwa iyo nkuru yo banaciye ko yarimo ibinyoma
turiko turavuga ibyo inkuru aho twavuze bimwe ndakubwira n'ibindi ahubwo binahambaye
nduga ku ijambo
noneho mwebwe mwiradio ijwi rya Amerika mu gisata kijanye n'igiswahili nta umumenyesha makuru Patrick Ndikumana ntimwamuhaye akazi
Patrick Ndikumana
ntimwamuhaye akazi
hari utubazo tumwe bihava bigorana ko umuntu yishura ngaha ariko akora ijwi rya Amerika kandi gutanga akazi ku ijwi rya Amerika bifise aho bica reka twibande kuri ivyo Michael muradusigurira bindi twumve neza uko vyagiye biratera imbere Gabriel turacari kumwe Gabriel turumva tudashoboye kumugumana kuri telefone ariko reka twongere dusure kumurondera mu kurindira turaza guha ijambo mwebwe muri komera twumva muri ijyanino kugira ncuru mugire ico muvuga kuri iyo ngingo ni mukanya duca tubaha amatelefone
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi ry'Amerika mu biganiro vyacu umuntu arete kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilo F 15,320 kilo F 15,675 na kilo F 17,370. kumusi waga tanda tu no kumusi wimana guhera isaha chumi na zibili kushisa chumi na zibili unigichezo kumuhinga mo mutu kumvira kuli kilo elsi wihumbi chumi na witanu ijanina minungu munani na kilo elsi wihumbi chumi na witatu ama jana tanda tu na minungu itatu mogihe kumusi wimana guhera isaha chumi na zibili kushika isaha chumi na zibili unigiche zo kumuhinga mo mutu kuli kila na kuli kilo elsi wihumbi chumi na witanu ama jana nena minungu tanda tu na kilo elsi wihumbi chumi na inwi na majana tanu na minungu itatu Radio Ijwi rya Amerika, Radio Yanyu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turiko turabandanya ikiganiro muri sangacuno munsi mumvise ko gihagaze ahanini ku ngingo y'urwego CNC rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi, aho ujejwe umuhanuzi mu by'amategeko mu rwego rw'ico rwa CNC adiko twari kumwe ku murongo wa telefone turashoboye kumugumana ko sinzi igituma turaza kubandanya tumurondera mu kurindira mwe muri ryanino turindira diriye ico muyumvira kuri yo ngingo trafise wa mbere Emi ikaze ku juri Amerika Emi ikaze ku juri Amerika
Hello
ikaze ku juri Amerika
Murakoze
Ego Emi uherereye hehe hama icyumviro canke intererano
merereye ano mu gifara cyo jumbura mu komune Kanyosha icyumviro canje ku kubano bise inkuru yuko bagiye guhagarika iradiyo ya Amerika nababaye cyane rwose kuko kubanumvirije iyi radiyo anayibumva yuko ihengamba hirya no hino rero icyo twasaba urwego rujeje gucungera kumwe n'ibinyamakuru bikora nuko bo kwisubira ko kuko ni ukuri twababaye yari radiyo yanze amakuru ashimishije atomoye cyumvira cyane n'icyo
murakoze cyane rwose Emi
ego
Mwinga bw'ivyuma barambiye ko Gabriel Bihumugani umuhanuzi mu vy'amategeko mu rwego rw'igihugu rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi agarutse ku murongo wa telefone Gabriel twari twabataye gato kuri telefone murakoze kugaruka
Ego
murumva ko hari nk'umunyagihugu yitwa Emi havuze ati kuva numvirije ijwi rya Amerika sinari bwumve ko hari aho bahengamiye ako kabazo kariko karagaruka mwotanga karuriro kaho bahengamiye Gari hama ijwi rya Amerika yumvikana mu ndimi zine mu gihugu cy'u Burundi hari igiswahili hari igifaransa kirundi kinyarwanda n'ibiganiro bimwe mu cyongereza abo bantu bo barahengamye n'ucaho igisata neza na neza hama izo nkuru naho yo bimwe canke zibiri bahengamye ko ni he kugira ngo umuntu umve ko saho ryabereye
murakoze cyane ubwambere hoho uwo muvuze muti ni umunyagihugu avuga ko ababazwe nuko ijwi rya Amerika rihagaritswe ibiganiro byazo kandi we yahora yumva yuko ridahengama ubwo n'uburenganzira bwiwe kandi uvuze uti umunyagihugu canke umberuka namuvuga n'izina ibyo n'ibintu bisanzwe n'ubu hano mu Burundi bariko baratora bariko bariyamamariza kuzotora ibwirizwa shingira yabi abavuga ko bazobitora n'abavuga ko batazobitora ni muri demokarasi nuko bigenda mugabo rero urumva kubijanye no kuraba ko ikinyamakuru cisunze amategeko canke kitayisunze si ibyo umunyagihugu ari wese ibyo ni iby'urwego rw'igihugu CNC
ariko mumusiguriye mugerageje gusigura neza ngira ngo nubwo batabaye amategeko bo bayazi haba ibyo bamwe haba mu byo kumenyesha amakuru canke ku ruhande rw'amategeko CNC ivuga ati akana karimbe mutabwirije kurenga umunyagihugu mu gihe yoronka umuco vyo namufasha kuzaramenya ati iyi nkuru yarahengamye gucya hamejo yumvirije kumva ati irahengamye canke ntiyengamye
urumva ukeneye umuce kuri ivyo bisaba yuko tumwereka amategeko yose y'umwuga kuko ntuza kumubwira ingingo imwe ngo aheza yitahura
duha akarorero kamwe ku nkuru imwe
mfate nk'akarorero nariko ndabaha nk'akarorero
mwe mwavuze ngo ku nkuru gusa ngo twafatiye ku nkuru kubijanye na ni radio Vat America kugira tuyihagarike
twavuze ko muturo mwata mu byo mwatubwiye hari uko hari inkuru zoba zaraciye mu binyoma canke zari zihengame
e narivuze navuze na matariki izo nkuru zaciye ko ariko ico nagomba kugaruka ko kinindi na cyane cyane kinahambaye nenda babwiye nti mwebwe nyene mwahaye akazi umumenyesha makuru w'umurundi
ijwi rya Amerika
ariko akurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi aho mu byukuri ntimubona ko mwareze amategeko mpuzamakungu agenga iz'imigenderanire hagati y'ibihugu n'ibindi
muravuga ijwi rya Amerika ko ariryo ryayarenze ayo mategeko
yego
yarayarenze ariko ngira ngo nabo bafise ko batanga ubuzi ivyo reka uno munsi tubishire haruhande ariko twibande cane gose kuri ivyo vy'ibiganiro kuko ari ivyo numva mu ndiko mufise n'uturero tundi tuboneka gusumba ayo makuru muvuga canke inkuru niza hega Gabriel akabazo nakabaje nk'agashika gatatu mugabo mukanya cyabava tukarika
ndakubwire n'ikindi kuva mu 2016 mweke murazi yuko mufise
Gabriel Munung
uburenganzira bwa musamirane ku butaka bw'u Burundi
Munhunge gatonya tubasabe kuguma ku bintu bidahava biboneka nkaho umenga hariho nta kibazo cije rya Amerika kiza kwishurwa ku ruhande rwacu kuko abatuyobora batari ngaha anye kugira ngo babyishure twibande gusa kuri two turorero dutandukanye turi muri iyo muri iryo tangazo ryanyu hamwe n'ivyo abanyagihugu baza gushobora kubabaza
oya nanjye sinemera gutanga inkuru ihengamye ntanga inkuru ikwiye kuko ni ingingo twasohoye irimwe ibi byose ndiko ndapfuka kubera ko inosigura kimwe nko kumengo nico tubwira abantu ko ariko bakumviriza cyonyene oya hariho n'ibindi bihambara naje ubwo munyoburije rero guhengama oya
impengama muradutunga gose nituriko turabasaba guhengama cyangwa kugira iki gusa
niko sigura ingingo twafashe ibyo twafatiye kugira tuyifate n'uko umbwira rero ndakubwire kimwe gusa mu bintu bishika bine byose kumva no vuga ico kimwe nkaca nemeza gute ni nkuko mba nemeje uko iyo ngingo yafatiwe kuri ico kimwe cyonyene oya coba ico kimwe nkuko ariko urabivuga ingingo ya 54 y'itegeko ryo mwuga gukomenyesha makuru ivuga yuko twaca tubaha gasopo gusa
mwaragatanga
twaca tubanza tukagarukiraho mugabo tubonye hari ibindi bidasanzwe biriko birakogwa iyo gasopo tuca tuyisimba tukaca tuja ku ngingo ya 55 nibyo rero twakoze ni muri iyo ntumbi rero nshya ndakubwira nti iyo biba kwari uguhengama muri byo kumenyesha amakuru twabaha gasopo kuko twabigiriye RFI ariko rero kubera mwebwe mwageze kure mwebwe nicyo gituma twafashe ingingo cyo kimwe na BBC
tuze turavuga ijwi rya Amerika igomba koze cyane ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twese kandi n'abanywanyi bacu bariko arumviriza iradiyo ijya nino bashaka kugira icyo baterereye hari nka Habimana ikaze ku ijwi rya Amerika Habimana
murakoze cyane
ikibazo canke intererano
iki kibazo nagomba kumubaza canke intererano je novuga yuko twakubiswe n'inkuba kumba yuko iradiyo ijwi rya Amerika yugawe cyo kimwe n'iriya radiyo BBC twatangaye cyane kuva yuko bavuze yuko ngo tsoba zarahengamye akaba rero numvise nk'ibibazo mwamubajije nanjye namye nibaza nimba ukuri iriya radiyo nyine yarahengamye kavuga makuru akariyo cyangwa kavuga makuru yoba atatomokeye icyo kintu ubwo kwego se niba abo bantu yavugiye amakuru boba barituye ubutungane bakabandika mu binyamakuru cyangwa bikavugwa bakitura ubutungane bakavuga ati iradiyo rya Amerika yaratuvugiye amakuru atariyo imbere y'uko bafata ingingo yo kwiyugara Burundi yo kugara mirongo isamiranire nk'iwacu mu Burundi
si Burundi ni mu kiringo cy'amezi atandatu
cyangwa boba hari gasopo bari barahaye iradijwi rya Amerika yuko yoba hariho amakuru yoba iri kiratanga atanezereza ubwo rwego seno cyangwa ku bijyanye na seno
ubunagure
yumva by'ukuri amakuru yo yatanga gute ko tubona abo babihutiye kugara iradi
nicyo
kibazo nari mfise yuko yo kudusobanurira aduhe abo ba atubwire igituma baba bihuse kugara atabo babonetse bavuga yuko baba baratangajwe inkuru itariyo atange na Karorero
ugira umusimye
ubona yuko kwihutira kugara bari kubanza kwihutira kubanza kuvugana ni radiyo ya Amerika bakavugana bakavuga bati aha mwararenzo ya mategeko numva batari guhuta kugara guko nk'abanyagihugu dusanzwe twumviriza amaradiyo twumva n'amakuru avugwa hirya no hino nitwe tuca tuhahombe
urakoze
nacambaza rero mwebwe abamenyesha amakuru mbega radiyo tuzobandanya no ku kwego kwa Facebook cyangwa internet tuzobandanya dukurikirana amakuru cyangwa bahugaye byose burundu
urakoze cyane rwose Gabriel mwumvise utubazo Habimana agarutse ko sinzi ko mwamuha umuco ku bibazo bitandukanye abajeje
urakoze cyane mu bisanzwe jewe ngerageza kuvuga nsigura ibyo amateka avuga ariko hariho ushobora kubibwira akabyumva mu gihe wenyine ashobora kuraba ayo mategeko akayakurikirana akabona kumbure ibyo ayo mategeko avuga mugabo hari n'uwundi ashobora kuvuga ati oya jewe sinkeneye no kubibwira ndasomeye amategeko mbwira wewe kubera iki wagize ibi ni nkaha yavuze ngo mbega nimba ngo tubona yuko i radio ijwi rya Amerika yoba yarahengamye urumva kugeza ubu ntiyemera yuko twafashe ingingo tubonye ko yahengamye oya mu gihe atabyemera rero nta handi mpava nshavuga ndabimubarire kuko ni urwego ruriho kwashinzwe rwahawe ubwo bubasha bwo kugira ngo rubikurikirane urumva iyo ikintu gikozwe n'umuntu afise ububasha haba hasigaye kuraba ko yabikoze yisunze amategeko nico gihambaye naye handi hoho ntitwoja muri nankana uwo muntu hava avuga ngo nsigurira ibicanke biriya nukuri jewe nariko ndagerageza gusigura nkurikije ibiri mu ngingo twafashe kandi iyo ngingo nayo yisunga harimo ama ingingo igendera avuga y'amabwirizwa aya cankariya yarenzwe ni muri iyo ntumbero navuga ndi aho yabaza ati iyo ngingo twoyironka tukayibona tukaheza natwe tukayisesanga
mukurindira ko iyo ngingo ayironka nka nakararo kamwe uwo muhaga Gabriel kerekana kumwereka ku ijwi rya Amerika ryahengana
no kuvuga ryatanze inkuru zidatohojwe inkuru zicanishamwo inkuru zihamagarira gukora ikibi ariko barabyumvira
iyahe muri zose mu guhera ururimi
hinge ndabirare akume ku murongo ndabifise ntanga Karorero ko itari kimwe n'ururimi byavugiwemo eko kuko numvise bagumye bigaruka ko timbega hari itariki yihe hari mu rurimi uruhe
ni nkuri ya
dufate nka Karorero itariki 2006 2007 hari gihe cy'isaha 12 aho hari itariki 2006 itariki 2007 hari igihe cy'isaha 3:40
z'agatondo
yego aho rero bariko bavugisha ishirahamwe uburongo ishirahamwe Parsem amakuru rero yaciye ko yari mu Kirundi nkaho urumva ndakubwiye wabajije uti ururimi uruhe itariki ndakubwire izo tariki zibirumva ibi byaciye ko ku itariki 2006 igihe cy'isaha 12 zo kumugoroba
ni nkuri imwe
muvuga itariki 2007 cyongera kivuzwa niyo radio nyene igihe cy'isaha 3:40 zo mu gatondo
turacari ku nkuri imwe ya Parsem iyo nkuru ya
garuka
yahinga magutse
waruvuze ati ni mu rurimi uruhe
yego rw'ikirundi muratomoye amatariki ya 26/27 naho nyine muratomoye amatariki hama iyo nkuru aho yarenza karimbi naho ni he
nakubwiye navuze nti ingingo ya 17 ibwirizwa ryangwa umwuga wo kumenyesha amakuru ingingo ya 2 n'iya 3 yibwirizwa abamenyesha amakuru bonyine bishiriyeho ribagenga
murakoze cyane kandi ya Habimana yamunabajije ati none kubwanya ijwi rya Amerika ryoza riratangaza ayo makuru gute haba ubu muri ino minsi ngahisigaye kugira ngo iyo ngingo ifatwe canke inyuma yaho no mukurindira ijwi rya Amerika rizobandanya riri kuri shortwave Facebook hamwe no kuri wundi buhinga bwa none ku rubuga rwewa radio yacu vewa murantunga kaburungu.com ati abanyamakuru ijwi rya Amerika bobandanya batanga makuru yabo gute kugira ngo kukumvikana kuhata.
Icyo nagenda kumenyeshe nuko urwego rw'igihugu rujeje kugenzura ingene bimenyesha makuru bikora ku butaka bw'u Burundi, inyuma y'ubutaka bw'u Burundi ntitujaye. Ni ukuvuga rero iby'inyuma uko bishobora kuba biriko birakora birafise ukuntu izindi nzego z'igihugu zibikurikirana.
Murakoze cyane. Tose kandi na Peter ku murongo wa telefone. Peter, ikaze ku ijwi rya Amerika. Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego
intererano canke ikibazo
ngise ikibazo mwe ni intererano
nduga ku ijambo uvunagura kugira ngo duhakanye abatari bake barindiriye ko tubakura
kwebwe ngo manya cyo kugira tubabaze cyane gose kumva bugara ya maradiya abiri PPC mwe ni rya America wowe mbaze ikibazo none badusubiye apuka inkuru yapuswe yuko cyajyanye n'amategeko none kwa tachie wa wipu kasi wa wafu kwa nyo kituzumu ikiindi nacho barala wanila adio zikole ino kukuna zuwene zirapuga makuru ugasanga siyo ugasanga zikupe kimi nzawa ugasanga sito na zene anzeba zikole leko au kukura ndaje mwuzi za mahanga ukongo ugasanga tukwege chani chani mzora jokwa atu mbili zaduwa makuru yitu kandi kina chokolate kibi bafashe inongiva mu bibihe by'amatora kandi ariho itangaza no kugyari rigeze ne yuko tumba makuru.
Urakoze cyane Peter, nawe we kuvyumvira n'ikibazo. Gabriel Peter ati ibinyamakuru mu Burundi navyo biragenzurwa hama inongingo murabona ko wari umwanya mwiza wo kwifata muri kino gihe Burundi buri mu matora haba yo guhinyanyura bwizo nshingiro canka yandi buri ko buraja mu 2020. Gabriel, turasubiye kumura ku murongo wa telefone turaza kubandanya kandi turaba yuko dushobora kumutora ariko turafise kandi na Salome ku murongo. Salome, ikaze ku ijwi rya Amerika. Ni intererano canke akabazo tuza kubaza Gabriel niyagaruka n'ivyuma vyadukundira.
Urakoze cyane gose.
Urakoze Salema nawe ugira umunsi mwiza kuciyumviro cawe uterereye Gabriel turamugarukanye ku murongo wa telefone Gabriel murumvise Salema ati ingingo yafatijwe ya Amerika irakwiye kandi iratunganye ariko hariho kandi na Peter we yabaje ati turiko turaja mu bihe by'amatora igihe cyo Burundi cemirije wariwo mwanya mwiza wo kugara ino radio FM zayo mu gihe abarundi bakenera bazokenera amakuru ari giriko biraba muri ayo matora kamaramaka
murakoze cyane ahitse no mubariya nuko amakuru atangwa ku Burundi mu Burundi dufise iradio zirenga 200 zisamirana kandi zifise imirongo no kuvuga ari editorial itandukanye iradio z'igihugu ni zibiri gusa iy'igihugu RTNB na Radio Kiritiri izisigaye zose ni zabigenga no kuvuga zishikiriza amakuru uko zishaka mugabo naho zishikiriza mvuze ntizishikiriza amakuru uko zishaka no kuvuga zishikiriza amakuru zikurikije intumbero zihaye ariko zisunze amategeko ninacyo gituma rero mfata akaroro ntanga akaroro gutya umuntu guhera ku wa mbere gushika ku wa mungu arakora imirimo ariko arakora no kuvuga ni nkuko novuga nti amaradio re mu Burundi yarashikiriza makuru iminsi yose na cyane cyane nk'ubu twinjiye mu bihe by'amatora ibihe by'amatora nka ndabifata nk'umunsi wa mungu umuntu aba yambara gahuzu keza akaja mu misa cyangwa undi munsi umuntu yambara gahuzu keza akaja ku rubanza no kuvuga wambaye impuzu nziza ugiye kuri urwo rubanza uba wanka yuko bahava bagucisha mu ijisho iyo bishitse rero ugasanga ugiye uri kuraja kuri urwo rubanza uranyereye uguye hasi icyo kurubanza kuja guhindura iyo mpozo kugira ngo ushobore kubandanya ubwo rubanza cyane nawe ukayihanagura nibyo rero urwego sense rwakoze suva yuko mu gihe haje ibihe by'amatora cyangwa ibiki yuko kimesha makuru hamwe gikoze ikosa kitohanwa hisuzuma amategeko oya kirahanwa kuko niko biteza kugenda nta kundi no kuri harabo bibabaje harabandi kumbere bineze ariko abari bo bose twabwira tuti nibihangane kuko amategeko ko igihe ugategezwa kubahirizwa
murakoze cyane
twese kandi n'ivyo nako byogenda
twese kandi na Fidela ku murongo Fidela na wewe ikaze kujuga Amerika no muri isanga
sawa murakoze cyane
ni kibazo intererano kandi uvunaguye
okay je maze kushimira kwanza VOA n'umutumire hanyuma rero nkagira ngo mubaze SK Prema ibyo bintu kuko bitaje biberewe mbere yuko ibi bintu by'ibiri ngo biza ko bitari bimenyewe guhana amaretso n'ibinyamakuru mugabo aho byatangiriye bivugwa manda ya gatatu akaba ariko ibyo bintu bikora cyane mbere kuko hari ikintu kiri gushima aho gushaka kugira ngo mu bikorwa byose yasigaye bimwe gukorera ntibitangwa bimwe tumfamo yo gutabara abo
murakoze cyane Gabriel mumvise akabazo ka Fidel nta mumwishure ku akabazo kiwe
mabisanzwe ngaruka ko se nariko ndavuga nukuri ndatahura abantu bose ariko arabaza ibibazo bicanke biriya bakavuga bati mbega none ubukwe cyari gihe cyo kugira ngo izo ngingo zifatwe najya ndabe nk'akarorero nko mu mwaka uheze twarafashe ingingo kuri radio CCIB FM twise tutabanje kugabisha hari ibyo birakogwa suvuga ko tubikoze uno munsi gusa oya ibyo birakogwa biri mu mirimo yacu
nta nico biheza ngo byice ga Gabriel
oya byice kandi iyo ikura dufate nka kujya umubyeyi abafise intumbero zibiri ku mwana kumurera amwereka icyiza no kumukosora mu gihe abonye ko akoze ikosa none hariho umubyeyi yorera yereka umwana icyiza gusa umwana agakora ikosa ntamubwiye ati mwana nje hawakosheje wumva iyo bari umubyeyi kwe nicyo gituma rero natwe muri ubu rwego rw'igihugu sense turakebura tugahanura mu gihe tuba tubona tuti byagenze gutya
nuko reka twakire na Diodone ku murongo wa telefone Diodone
ego
ikibazo cyangira arakumva
ego ofite ndagifatiye hagati ikiganiro umugabo bo nashaka kubaza igihano cy'amezi atandatu n'ikirekire ngo bashobora kuba bavuze icyo babifatiye ko mugabo tutacumvise neza bashaka kumenya icyo mwaba mwakoze kugira bafate icyo kiringo cyose cy'amezi atandatu kuko batari gufatira nko ku kwezi cyangwa bakabanza bakagabisha kugira barabe bahagarike kubera ubu ni amaradiyo twatwikije yari fatamehite na ni bigisi hama na yandi dusigaranye kumva twadukurikirana ku mwanya ku mwanya kugira turabe ingene bibabigeze bitwaye no guhana hama tuje twumva ikintu kibaye giturumbuka kimara simwa igihano kumva ibintu natwe tutabyumva tushaka kumenya igihano izari byo tuma kugira bafate amezi yose igice cy'umwaka n'ikirekire kuko batari gutangurira ku kwezi kumwe cyangwa bakagabisha
urakoze nzoyisaba Dieudonné Gabriel Dieudonné ngo iyo nkoni yoba yacuye amezi atandatu niyo bari ndende ugereranije n'akamaro ino radio yari ifitiye abayumviriza
Jenny baza yuko nuko yabivuze neza avuze ko yabisamiye hagati ibyo nari nabyishuye
ego ntacu reka twongere
tumwishuye navuze yuko mbere nari nteje kubivuga ntanze akabari kuri CCBFM please nayo nyine twarayihanye tutabanje kuyigabisha
we yabaza ko ico gihano atari kirekire
kubera iki atababajije gutyo kuri ntumbero ko twayifatiye igihano kingana gutyo
reka twibanze
nta mwana n'ikinono
murakoze cyane cyose kandi na nzoyisaba
ndawumva cyane
iduga ku ijambo hakabazo canke intererano
njyewe nagomba nterere
iduga ku ijambo
mu busanzwe nta wurengera y'amategeko iyo radiyo runaka cyane umuntu runaka akoze amakosa amategeko arakora kuko nicyo yagiriyeho bibaza ko ntabwo ari ibintu bapfuye gukora uko nyine batabona ko hariho amategeko yarenze bibaza ko rero ayo mezi atandatu babahaye nta mezi yo kubona ko by'ukuri amakuru batanga cyangwa ibyo bakora ni kuri byantangaje cyane ko mvuga mugabo baramuhaye akazi kuri radiyo yanyu kuko urebye ikirombwa na byinshi mugabo gusa amategeko nakore nicyo nagomba guterera
urakoze ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri sanga y'uno munsi hagaze ku ngingo urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi rwafashe yuko ijwi ry'Amerika guhera ku wa mbere cyo kimwe na radio BBC batazoba bafite uruhushya rwo gusamirana ku mirongo ya FM yumvikanira mu Burundi iyo ngingo izomara amezi atandatu bamwe bati iyo ngingo irakwiye kandi iratunganye abandi nabo bati inkoni yaciwe n'indende muvyumvira kwiki mwe aho muriko muratwumviriza muherereye turabaha akanya kugira ngo mubandanye muterera ivyumviro muri kino kiganiro muri isanga Gabriel ikigiye gukurikira none ni giki nyuma y'ino ngingo hari ibiganiro mutegekanya hagati ya CNC n'ijwi ry'Amerika canke
mu kirundi bapfuka bati ubandwa nibabanduruge nkuko narabwiye mu ngingo twafashe twasizemo nuko twari twarabahamagaye kugira ngo muze gusinya amasezerano hagati y'iyo radiyo yanyu na n'urwego CNC nkuko n'ibindi bimenyesha makuru bibigira mwebwe ntimwigeze muza kuyisinya ni ukuvuga rero ego ni muri iyo ntumbero rero tushatse tuvuga tuti ibyo byose byarenzwe mutegereza mwebwe nyine ni mutegereza kubandura ubugi mugaheza mukaza mukegera urwego rw'ubusenze muti twebwe tusabye ibi nibi navuze nti sense ni umuvyeyi w'ibimenyeshamakuru ntimutse mufata muraje igihano cyafashwe oya urwego CNC ruri ruteza no gufasha kugira ngo ibimenyeshamakuru bitere bije imbere kandi bishobore gushobora kubandanya bikora
ndabisabire gato gusa
inyuma y'amezi atandatu mwasinziriye tuzofata izindi
ndabisabire gusa Gabriel hakuza muravuga mwebwe muze muravuga ijwi ry'Amerika kubera ko ari ijwi ry'Amerika atari abantu muzamukoze
yego yego
yego cyo se kandi na Bonaventure hari ku murongo wa telefone Bonaventure ikaze ku jugi America na wewe Bonaventure Bonaventure ni dushoboye gusohora kumugumana nawe nyene ku murongo wa telefone ariko turaza kubandanya twakira na yandi ma telefone yanyu aho muri mukaba rero mufise ico mushaka kuvuga mufise ka WhatsApp mutubipe kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe nasubiramo nimero ya telefone ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe tumira amategato hamace tugaruka muri muri sanga
Shuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Iyo ni shortwave turi kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com tukaba no kuri Facebook hose murahasanga ibiganiro vyacu bitandukanye nuko rero Gabriel turabandanya twakira abatumire abanywanyi b'ijwi rya Amerika so tubazo babaza hariho na Jean Paul ku murongo wa telefone Jean Paul ikaze ku ijwi rya Amerika
ego murafoze cyane
ikibazo canke intererano
bo twagomba tuvuge dute turababajwe n'ibyo twumvise ko bafunze ma mirongo yanyu
bazifunga ku munsi wa mbere atagihindutse
ego no kuri ijwi rya Amerika twari kuda cyane kandi turifuza kuguma dukurikirana amakuru yanyu ego twibaza ko nta kibaye turabimenyereye kuri ibi bihe no kwihangana n'amayandi maradiyo yarahoze mugabo abamenyeshamakuru mwagumye mukora igikorwa cyiza cyane cyo kushishikara mushishikara mubwira amakuru mutubwira amakuru aho turi hose twagumye tuyumva kandi byaracunezera cyane ego turifuza cyane ko mwogerageza ubuhinga ni byinshi muze muragerageza kugwiza ubuhinga kugira ngo abantu bashishikare bumva amakuru kuko byarafashije cyane abantu benshi kubaho bumviriza amakuru ikintu cy'amakuru ni ikintu giteye imbere muri iyi myaka ntawo kubahuka kuzibya abamenyesha amakuru
urakoze Jean Paul
murakoze cyane namwe
kuko barumva ijwi rya Amerika uretse ko yumvikana ku mirongo FM hariho kandi n'ubundi buhinga mushobora kuyumva ko haba kuri shortwave canke kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com nuko Gabriel murumvise ivyo Jean Paul avuze iyo ngingo ntije gukora ku banyagihugu itaribwirije kubakorako ni iyo ngingo ntije gukora cyane gose kwanyagihugu kuko bumva bariko barataka bavuga ati twawumva amakuru twabigenza gute nubwo hari abandi bavuga ati ntitwashima uko mukora abo bashima ibikorwa ntizobakora ko cyane bishure ibyo batakoze
navuze nti nibihangane kuko twe twakoze icyo twatweze twagukora kuko nta kundi byogenda tutabikoze urumva twoba dutanze imihoho eko
nukuriro turabandanye n'ikiganiro muri isanga turafise kandi ara tu naniye kuguma ku murongo wa telefone ama telefone mu gihugu cy'u Burundi ntariko arakunda ariko hari nitangazo ry'Reporters sans frontières ishamwe rikurikiyemo abanyamakuru batagira imbibe RSF riyejeje gusohora mu kanya bavuga yuko babaje cyane gose niyo ngingo bo bakabifata yuko ko bari nk'ukuzi vya abanyamakuru muri kino gihe cy'amatora iryo tangazo murari kuvuga kuri iki Gabriel na Gabriel na wenyene ku murongo wa telefone arasubiye kuva ko muratwihanganira ivyuma ntibisezerana turagerageza tubandanye duhamagara Gabriel kugira ngo abandanye aduha umuco muri no mwanya muto dusigaranye namwe bwaho muri mu bandanye mugira ico muterereye mm-hmm.
Nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2755 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ebere mudutunge mutuburanye ndabona ivyuma bitariko biradukundira ariko murakoze kugaruka ku murongo wa telefone nariko ndababaza imbere ko mugenda yuko hari tangazo rihejeje gusohogwa mu kanya na RSF shiramwe rihurikiyemo abanyamakuru batagira imbibe bavuga ko kubona Ijwi rya Amerika na BBC vyafatiwe iyo ngingo muri kino gihe c'amatora bisa nk'uko kuba rukwaka ijambo abanyagihugu bari bamaze imisi bari shikiriza ivyumviro vyabo biciye kuri ayo maradiyo atandukanye mu bivuga kwiki
na mubisanzwe nkuko mubivuze abantu bose bafise ingene bakora imirimo y'iwabo canke bakora ibintu bicanke biriya ikibagihambaye nuko babikora bisunza amategeko yaho baba bari canke amategeko mpuzamakungu twebwe ku rwego rw'igihugu c'u Burundi hisunzwa amabwirizwa y'u Burundi twabikoze twisunza ayo mabwirizwa ndetse n'amabwirizwa mpuzamakungu igihugu cy'u Burundi cateyeko umukono kubisigaye rero urumva twababwiye tuti ingingo ifashwe n'urwego rw'igihugu sense nsuva ko ari ntabanduka irashobora kwitwarigwa muri sentare ijejwe kuraba gukurikirana ingingo zafashwe n'inzego z'igihugu
iryo shirahamwe nyine mu cegeranyo cabo baheruka gusohora mu ndwi iheze baravuga ko Uburundi buri ku mwanya w'159 mu vyerekeye ubwigenge mu kumenyesha amakuru ku bihugu 180 iryo shirahamwe ryakozemo amatohoza rikagerageza kuraba ivy'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ko vyifashe ico kibanza kirabashimisha nka bamwe mu bagenzura uko itangazamakuru rikora mu Burundi
urantunga aho sinava mvuga ko kidushimisha cyangwa kitadushimisha kuko jewe narigishije imyaka ine kugira ngo ugire classuma y'abantu utegereza kuzana amakriteri objective urabira ko ukavuga uti naya naya naya
baratanze uturorero baravuga bimwe bimwe aho abanyamakuru bahunze amaradi amwe amwe akugagwa ico kibanza ntimufatiye kuri ibyo bagerageje kuvuga
uvuze gutyo ndakubwira nti ahubwo izo ntuze izo kitere batanze nko mu rwego rw'igihugu gusense ntuzemera kuko nitwe tujejwe ubuzima bw'abamenyesha makuru ubuzima bw'imenyesha makuru nitwe twategereza gutanga ibiharuro bica nk'ebiriya mugabo uwo muntu kazomba ariko arabikoresha utazi niyo yayivanye abo bamenyesha makuru avuga ati bahunze hahunze bangahe hasigaye bangahe abifata abivuga afatiye kuki
n'ikibanza mutemera rero muri make
ko mbona ivyo byose mu mwaka weza ariho twashiraho registre national de media aho abamenyesha makuru bose baza kuyandikisha ariho twatangiye kumenya igitegeko cy'abamenyesha makuru none wo tuvuga uti abo bamenyesha makuru ni benshi cyangwa ni bake bifatiye kuri
nuko tugaruke rero kuri iyo ngingo mu minota umwe gusa akajambo ka nyuma Gabriel amubwira abari kwarumviriza Ijwi rya Amerika
icyo nababwira ni uko mu bisanzwe urwego rw'igihugu sense rujeje gukurikirana ingene imirimo y'abamenyeshamakuru igenda rukongera rugafasha kugira ngo umwuga wo kumenyesha amakuru utere uje imbere mu Burundi So kuvuga rero iyo bumvise yuko hari ingingo zafashwe zo gukebura yuko umengo ntibari byiza oya natanze akaro mvuga nti ni nk'umuvyeyi yabafise umwana ntigereyere ku mwana wiye ko akoze ikosa abari ko aramuhenda ahubwo abagomba kumwohora
ubundi
ni benshi twagiye turakebura kandi baza bagashima batima
urakoze cyane gose Gabriel abihumugani nibutse ko muri umuhanuzi mu vy'amategeko mu rwego rw'igihugu jeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cyo Burundi mwakoze gose kwitaba ubutumire bw'ikiganiro muri sanga cijwe rya Amerika ejo nitwabikora ko muzosubire mudukundire abandi dushime nimwe ariko
kandi nima duhamagara tuzokwitaba
murakoze cyane abandi dushime nimwe ariko muratwumviriza njyane nahaze na indemesheje kino kiganiro ndabatumire kwandanya mumviriza ayandi makuru n'ibindi biganiro twafitiye ku ijwi rya Amerika na huta.
Diane ni nina hazwi urakoze ku kiganiro muri sanga.